Hii ni Radio Isuti Amerika. Isuti Amerika ni bandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mu duteza amatwi. Kuri mikro miri kumwe na Ange Fidenio Ngabo
na Thomas Kamilindi. Mwiriwe neza se na makuru mushobora no gukurikira kuri Facebook Live. Mu kuvuga rero igihe turimo tuyabagezaho ingingo z'ingenzi abanyarwanda batanu bakiye ko gushaka kwivanga mu rubanza rwa Ngirabatware Augustin barafashwe.
Icyo twasabwe abaperezida bari barimo no gufatanya busanzwe mu maperereza twabafashe kugira ngo abantu batabwe muri yombi, ariko dosiye yabo nyirizina ifitwe na MICG niyo yabahataye.
Uyu ni Faustin Nkusi, umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda.
Chamati ya makuru ya jano hino tugira tubashikiriza mu kanya. Abasirikare 10 bo mu gihugu cya Sudani yo mu bumanuko bagiwe n'icyaha cyo gufata abakenyezi n'abafasoni ku nguvu n'ubwicanyi byakozwe mu gitero ku ihoteli Tara Hotel ku murwa mukuru Juba mu mwaka w'2016.
Abakuru b'ibihugu bakoza ko ibihugu bya Korea Zombi bazahurira i Pyongyang kuva kuri 18 kugera kuri 20 muri uku kwezi.
Ethiopia yasubiye kugurura ambasade yayo mu gihugu cya Eritrea, imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri yari yatoseka ibikomeye mu kiringo cy'imyaka 20. Amakuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ku mukanya gatoyi, mugume ku maradiyo yayo. Izo ni dore makuru yo hirya no hino tubafitiye. Duhere ngaha muri Amerika, abategetsi bakomeye muri leta ya President Donald Trump bariko bavuga ko ataruhara abafise mu rwandiko nyenerwo atatangajwe rwasohotse mu kinyamakuru cyo muri America New York Times. Ubwo rwandiko runebagura ubuyobozi bwa President Trump mu kuvuga ko uteye agahinda. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa America Mike Pompeo mu rugendo arimwe mu Buhindi yavuze ko ubwo rwandiko rubabaje, avuga ko twigoro tw'ibinyamakuru twugaramira leta ya President Trump ari ibintu biteye agahinda. Ibiro vy'icegera ca President Mike Pence bitangaza ko birengeye inyifato nk'iyo. Umuyobozi w'iperereza ry'igihugu Dan Coats yasohoye itangazo rivuga ko urukurukuru rw'uko ariwe yoba yasohoye urwandiko mu kinyamakuru New York Times canke icegera ciwe ari ibinyoma. Abandi bahakanye ko bafise uruhara muri urwo rwandiko ni umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi Jim Mattis na ambasaderi wa Amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu Nikki Haley hamwe n'umushikiranganji ajejwe ikigega Steve Mnuchin. Ikinyamakuru New York Times gitangaza ko inyere urwo rwandiko ari umutegetsi akomeye muri leta. Icyo kinyamakuru kivuga ko akazi kiwe kogeramigwa hamwe izina ryiwe ryomenyekana. Uwo mutegetsi avuga ko amabanga ya Trump y'umukuru w'igihugu n'ibiro vyiwe Maison Blanche birangwa n'akajagari.
Umuyobozi w'ikirenga wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un yatangaje ko azaba yarangije gusenya intwaro za kirimbuzi atunze mu mpera za manda ya Perezida Donald Trump mu kwezi kwa mbere 2021. Ni umujyanama mu by'umutekano wa Perezida wa Korea y'Epfo Chung Eun-young wabitangaje uyu munsi i Seoul avuye mu ruzinduko i Pyongyang. Ati niko Kim Jong-un yambwiye, avuga kandi ko agifitiye icyizere Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku rubuga rwe rwa Twitter, Perezida Trump yahise ashimira cyane Kim Jong-un, yongeraho ko bazafatanya mu mirimo yo gusenya ziriya ntwaro. Ibiganiro hagati y'ibihugu byombi kuri iki kibazo byahagaze mu kwezi gushize, ubwo Perezida Trump yabuzaga Minisitiri we w'Ububanyi n'Amahanga Mike Pompeo gusubira i Pyongyang kubikomeza. Chung yavuze kandi ko Kim Jong-un azakira Perezida wa Korea y'Epfo Moon Jae-in i Pyongyang kuva ku itariki ya 18 kugera ku ya 20 muri uku kwezi. Yasobanuye ko abakuru b'ibihugu bya Korea Zombi bazibanda cyane cyane ku kibazo cyo gusenya intwaro kirimbuzi za Korea Ruguru. Bizaba bibaye ubwa gatatu bahuye muri uyu mwaka.
Mwana nyakumviza makuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya tuze muri Afrika. Aha igihugu cya Ethiopia cyasubiye kugurura ambasade yacu mu gihugu cya Eritrea, n'indi ntambwe ku byerekeye imigenderanire itera imera neza kurushiriza hagati y'ibyo bihugu bibiri yari yatosekaye bikomeye mu kiringo cy'imyaka 20. Mushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yasubiye kugurura ambasade yigiye guciwa ku mugwa mukuru wa Eritrea Asmara mu birori vyamaze igihe gitoyi na President Isaias Afwerki. Bitegekanijwe ko abo bategetsi babiri bagiranirana ibiganiro bari hamwe na President wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed mu mpera z'umunsi. Imigenderanire hagati y'abategetsi b'ibihugu byo mu karere ko mu ihembe rya Afrika yarasubiye kumera neza kuva umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed atangaje mu kwezi kwa gatandatu ko igihugu ciwe kizwa kubahiriza amasezerano yahagarikiwe n'ishyirahamwe ONU yatewe ku igikumu mu mwaka w'ibihumbi bibiri. Amasezerano yarangije ingwano ku rubibe Ethiopia na Eritrea bihana yahitanye abantu bagera ku bihumbi mirongo irindwi. Ibyo zatumye umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed na perezida wa Eritrea Isaias Afwerki batera igikumu icese ku masezerano y'amahoro mu kwezi guheze. Amasezerano yarangije icese intambara yamaze igihe kirekire hagati y'ibyo bihugu bibiri kurusha mu bindi bice byo muri Afrika.
Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yemereye ibihugu bimwe na bimwe bya Afurika kubikuriraho imyenda bifitiye nyine Ubushinwa. Yabitangarije mu nama yahuje Afurika y'Ubushinwa i Beijing. Afurika nyine n'Ubushinwa bakuru b'ibihugu bari bateraniye i Beijing. Jude Moore wigeze kuba minisitiri w'ibikorwa remezo muri Liberia yasobanuriye ijwi rya Amerika ko umwenda rusange wose wa Afurika ugera ku madolari miliyari ibihumbi bitandatu, ni ukuvuga trillion mu cyongereza esheshatu. Amenshi Afurika yagurijwe na banki y'isi yose, ikigega mpuzamahanga cy'imari n'umuryango w'ibihugu witwa Club de Paris. Umwenda Afurika ifitiye Ubushinwa nk'uko Moore yabisobanuye ntarenze 2% y'uriya mwenda wose rusange wa Afurika. Umuntu rero agereranije ni ukuvuga ko Ubushinwa bwagurije ibihugu bya Afurika amadolari agera kuri miliyari 120. Kuri Jude Moore biragoye kumenya inyungu ibihugu bya Afurika bizakura muri ariya masezerano ya President Xi Jinping kubera ko bitaramenyekana neza niba Ubushinwa buzapfa guhanagura iriya myenda gusa kuyikuraho bwo nta bindi busabye.
Tukivuga ku byerekeye Afrika, basirikare 10 bo mu gihugu cha Sudani yo mu manuko bagiwe n'icyaha cyo gufata abakenyezi n'abafasoni ku nguvu n'ubwicanyi byakozwe igihe hari igitero ku ihoteli Terrain Hotel ku mugwa mukuru Juba aheze imyaka ibiri. Umumenyeshamakuru yakorera ku mugwa mukuru Juba yarishwe. Abakozi batanu b'abanyamahanga bakorera amashyirahamwe y'abagira neza barafatwa ku nguvu ikivunga igihe umugwi w'abasirikare bari hagati ya 50% binjira muri iyo hoteli ku mugwa mukuru Juba mu kwezi kw'indwi mu mwaka w'2016. Zatangajwe n'umuyobozi w'iyo hoteli. Mugiraneza w'umunyamerika nawe nyene yararashwe arakomereka muri icyo gitero cagizwe ku ihoteli Terrain Hotel. Umucamanza wa sentare ya gisirikare iciriye abo basirikare umunyororo uri hagati y'imyaka indwi n'ubuzima bwabo bwose uno musi wa kane. Yategetse kandi leta kuriha amadolari 400,000 umwe umwe wese mu bakenyezi n'abafasoni bafashwe ku nguvu, hamwe no kuriha banye ni hoteli amafaranga arenga miliyoni 2 z'amadolari. Abasinzikajwe n'igitero cyagizwe ku hoteli Terrain Hotel mu mwaka w'2016 batangaza ko bahamagaye inteko zijejwe gucungira umutekano z'ishyirahamwe ONU zari hafi yaho kugira zibatabare. Guyamara nta n'umwe yitavye ako kamo.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mujye kuri Facebook VOA Radio yacu naho mukurikire aya makuru turimo tubagezaho. Turi kandi no ku mirongo migufi metero 19 na metero 22.
Makuru iyo mu biyaga binini tuyahera mu Burundi, aho uno musi wa kane intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu mu Burundi Michel Kafando yabonanye n'abarongoye imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi Bujumbura. Remonzi Imana adufite ibindi kuri iyo nkuru.
Nk'uko byemezwa na bamwe mu banyamigambwe babonanye n'iyo ntumwa idasanzwe iri mu Burundi Michel Kafando, baganiriye ku kuntu ibintu byifashe mu gihugu ku bijanye no kurondera amahoro, eka mbere n'ivyo kugwa kugira amatora yo mu mwaka wa 2020 agende neza. Mu begereye ubutegetsi bemeza ko ibintu byifashe neza, bavuga ko babwiye iyo ntumwa idasanzwe ko ivyihutirwa ari ugutegura amatora, baca basaba ko Kafando yofasha kugira abanyepolitike bahunze batahuke. Felicien du Burundi arongo ihuriro ry'imigambwe mu Burundi.
Ubye yuko duherutse gusinya papuro rw'inzira rugana ku matora ya 2020 kandi ubwo rupapuro rw'inzira rwisunze ibiganiro bitandukanye byagiye birabera i Tanzania na Chanchan ibyaheruka kubera inkuru dot. Turamubwira kandi yuko abanyepolitike bari hanze bigipfuza gushyira mu ngiro ubwo rupapuro rw'inzira ko bahawe ikaze batahe Burundi. Abatabyipfuza nabo kora uburenganzira bwabo, tuzobandanya twebwe inzira yo gutegura iki amatora.
Iyo migambwe icuditse n'uri ku butegetsi hari ivyo yasavye Michel Kafando n'u Burundi agaruka ku vyegeranyo vy'amashirahamwe mwamwe hamwe n'ifashanyo z'amakungu ku gihugu cyo Burundi.
Hari amaraporo y'ibinyoma na cyane cyane ajanye na gatya kanzi na mu yama ariko yandiko ati turagusavye bijya bintu ati mwebwe nyine mu vyikurikiranire ati ubushize wowe nyine wavuze yuko u Burundi buri kuburatera imbere ati none ya maraporo yuma yandikwa bigenze gute. Twamusavye yuko intererano bijya bihugu bigize ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya boba bifuza guha Burundi mu kuzitanga zibaranyo zirimo inzitizi conditionnalité te koko nacu zomarira u Burundi.
Ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta bobo bemeje ko ibintu bitifashe neza kuko leta ikoresha ingufu mu gutegura amatora yaba yabaye cyangwa yimirije kuba. Leon Siyongenda Kumana n'icegera cy'urongoye sawanya Prodebu ari mu babonanye n'iyo ntumwa.
Leta y'u Burundi kuva mu mwaka w'2015 kuba yigisha yuko amatora ateguwe nabi agatunganywa nabi byamatera intambara mu gihugu. Niba ariko baragira ngo bategura ayo matora bagamba amasezerano y'iyaru bakazana ibwirwa shingiro icyo matora yakabatora kamara maka ku ngugu bagashyiraho icyo bita urupapuro rw'inzira ku ngugu bagashyiraho umugwi ngo gutera cyo gufatanya ku ngugu ibyabindi bari bagize iminsi babasigurira ngo byanye biranga amatora mu Burundi byo imirimo. Sibumva rero ko imbere ayihari.
Abo batavuga rumwe na leta hari ibyo basavye Kafando kugira abone ku muti ku ngorane ziri mu gihugu cy'u Burundi. Ngenda Kumana yemeza ko hamwe amasezerano y'Arusha yofutwa Burundi igihugu cyoba kigiye mu byago.
Ngende dushikirire umunyamabanga mukuru wa ONU umubwire yuko ya masezerano y'Arusha yari gushikana abarundi ahantu babana neza yazimanganiye. Ubwo uti n'umugambi wa mahoro ari gufasha abarundi ubwiye guhera kacu gushitse ubwire umufasha w'umuhuzi kuko ni bariko barakora n'umuhuzi ubwo ni yuko byaje byo muri aka karere biko birakora twebwe bitadushimishije kuko biraboneka ko ataho bizodushikana. Udusabire umunyamabanga mukuru w'ijana ubuza makungu uni asabe nama nkuru ijyana umutekano ku isi ikoranye abo bantu bose berekwa no guhagararira amasezerano y'Arusha haboneke mu mutwe w'icyo Burundi amazi atarari ngo.
Intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni ku Burundi Michel Kafando akaba ari kwabonana n'abatandukanye begwa n'ibibazo biri mu gihugu cy'u Burundi. Inyuma yaho iyo migwi ibonaniye intumwa z'umufasha mu matati y'u Burundi kugira barabire hamwe ingene botunganya ibiganiro. Ibiganiro leta ivuga ko ari vya nyuma izo kwitaba bizoba bibereye hanze y'igihugu cy'u Burundi. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Raymond kuri iyo nkuru mu Burundi. Kandi umukuru w'ikirindiro cy'igipolisi muri zone Kivumu komine Mugambi ntara ya Bururi yarishwe arashwe mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu rishira no munsi wa kane. Amakuru ava mu babibonye amenyesha ko barashwe n'abasirikare. Mugenzi wacu Fidelite Ishatsa dufite ibindi kuri iyi nkuru.
Umutekano warahungabanye mu gacimbiri gashishima ku mutumba Kivumu. Abantu bari bateraniye kuri wa gatatu mu ijoro mu mabare yaho bita ku isanganiro niho batwiganiye kugene abo bapolisi barashwe. Nkuko babivuga, imbere y'uko uyu mupolisi yicwa habanje kuza muri ubwo bubare abantu bitwaje ibigwanisho bavuga ko abasirikare b'igihugu hari nk'igihe cy'isaha zitatu z'ijoro zirenga.
Abo bantu bace bashitse mu kabare babwira abantu bari hanze hasi mwese shitraje hasi shavuga ngo twebwe ngo umutekano ngo turabasirikare twebwe turondera ngo babamenje mubitse muri mwebwe.
Abo bantu nabo bari bavuze yuko abasirikare b'igihugu ababonye bavuga yuko atanu umwe yari yambaye umwambaro wa gisirikare. Aya makuru nyene yemeza ko bari baherekejwe n'ababereka abo bari baje gufata
igiti gibiri twashobora neza mugabo bari bambaye civile bose kandi bose bafite inkoho bakaba bari kumwe rero n'abandi bahungu babiri bo kumukara tuzi bari mu mbonera kure muri bo bari baje kwerekana amazina ane.
Bashobora tubaza amazina ngo buranga muntu mwese turagutanga batubaza amazina batubaza amazina bashobaza ngo uwitwa shefu n'uyu aca yivuga yari ngaho ni mu kafe amwanga ku isanganiro nyene aca ari yivuga ngo zani kamba barandira kamba bashobora mubo kabaza ngo uwitwa niyo kinga ari he ntawe uri ngaho ngo uwitwa havuga ngo ari he ntawe uri ngaho batora wawo ndi shefu babo bashobora mutwara twe ashasigara umuntu yambaye civile afite inkoho nyene muri abo bantu atucungiye ku muryango ibyo bagiye kumubaza ntawe bize
nta kintu na kimwe cy'ibyo kuri amabare kandi n'abari bateramiye bamenyesha yuko atanu umwe higeze ari bugwara kiretse ho yari kwarondegwa yaboshwe hagatakirindiye cyo polisi cyo muri zone ya Kivumu kiri kuri metero y'umunsi ya bitanu uyu mupolisi Akizimana Reimo ahirongoye yatabajwe na bamwe banyagihugu batewe we na bagenzi be batatu baca bihutira kuza gutabara niho guca baraswa nk'uko amakuru yayibonye abandanya kubivuga
uwo mutoposta bahashitse babagabo bari badutangiriye bati turabonye umuntu afite inkonga ngo umurasi ngo murasi twatwumvise cyo rivutse ruti je ni umushefu doposta w'Ikivumu umushefu doposta ngo wahinga muri Jemi ku Jemi re ni iki bati murasi niho amasasu yaguma avuka uwo muhungu wimbonera kure yitwa Peti nkumva yahagaze avuga ati ngo murase kose ngo yirabishije ngo subizamwe uko avuga ati subizamwe uvise nkwa kubi kubitsamwe ngo cangwe ngo ntuzi cyakuzanye kubita amasasa avuga
yajyanye hasa ariko araboroga zambonera kure dushaje babwira ngo mwegere mu murase nuko muhohosha baramuhohosheje nti hakumbi hari natari guhera
bamaze kubona ko bishimo polisi bashye batelefona abanyagirwa bumva
uwo musirikare ambari we yabarongoye mu butelefone ya telefone yavuga ngo twe twamurashe kuko twamajije izina ngo avuga ngo ugene niyo ndi bavuga ko ativuze izina neza na neza wariwe kugira se nabikura ku ikosa umva niyo ndi ko rero ni iryo zina ry'uwo bagiriza ko ari umugwanya rondego ngo nicyo gituma bashyira murasa
aya makuru dushikirije aremezwa n'umukuru w'umutumba Kivumu Ntaguzwa Boniface aho yasubwiye ko nawe nyene arizo yabwiwe umatohoza yagize muri iryo joro uwo mukuru w'umutumba yavuze ko yaciye atabaza urongoye igipolisi muri komine ya Mugamba
jewe na telefoniye mu ijoro ibintu biriko biraba agatelefona komiseri kominari ndubugeza biriko biratukanga hara kwisanganiro jewe nanje ndi muhira yaciye aza gutabara acazana n'imodoka yo muri hotel niyo yaciye igwara n'abo bantu kwa Muganga
iyo modoka yaciye igenda itwaye abo basirikare umupolisi yakomerekeye muri ayo masasu hamwe n'ikiziga cy'uwo mukuru w'ikirindiro kongera agenda hajyanywe n'uyu musore yarasanzwe ari mu mazina y'abariko barironderwa umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'umutekano mu Burundi Pierre Nkurikiye yemeje ko abapolisi barashwe n'abasirikare yongera amenyesha yuko uroye igipolisi mu ntara ya Bururi n'utwara akarere ka gisirikare ko mu manuko bariko bagira amatohoza uzokwagirwa n'icyaha akazohanwa hisunzwe amategeko mu gisirikare ho umuvugizi wacu Colonel Soribere ke ariyemeza avuga yuko abasirikare kumwe n'imbonera kure ati abasirikare ntibigira bakora n'imbonera kure nta bindi yongeye ko atari kurindira ikizova amatohoza ariko arakogwa muri commune Mugamba zone Kivumu Fidelite Shatse ijuru rya Amerika
tibanywanyi namwe bakunzi bizwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo na kurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
ijwi rya Amerika ni no kuri Facebook VOA radio yacu nawe ni mugeho nyine mukomeze mukurikire aya makuru turimo tubagezaho ejo kuwa gatatu leta y'u Rwanda yahaye impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Mahama amashuri n'ibibuga byo gukiniramo byubatse ku buryo bwa kijyambere mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yakurikiye iki gikorwa
Abona abana bo mu ikambi y'impunzi z'abarundi imahama bafite imyaka iri hagati y'itatu n'itandatu bariko baririmbira ubushikiranganje bujejwe gutahukana impunzi n'ibiza mu Rwanda hamwe n'amashami mpuzamakungu abajejwe kuko babahaye amasomero mashasha akomeye yo kwigiramwo Geoffrey Ndiruwonsaba Kayonde atwara ishyirahamwe mpuzamakungu ADRA mu Rwanda byitaho indero imahama aratubwira amashure yubatswe ingenangana
abanyeshuri bagomba kuba bari muri ECD hose muri iyi nkambi ni 2511 ubu ngubu ibi byumba byubatswe bitandatu mwabonye hariya n'ibi bibiri twafashijwe na leta ambasade y'Ubuyapani yakira abana 880 bivuze ko hasigaye 4331 bakigira muri za shitting za plastic ikifuzo nuko bose babona ibyumba nk'ibingira
naha abana basigaye bigira mu mahema bakiri benshi abarimo bobo barashema ko hari gice kimwe kironsaho cigira batazovigwa n'imvura yamara barafite n'ibindi basaba kugira ngo barangure akazi kabo neza
bibazo biratugora nyine turakenera nk'amahugurwa ku rurimi rw'ikinyarwanda cyane cyane
twebwe no kuvuga agahembo turonka duhembwa utuntu dukeya dukenyene dutafashe majana atatu mu gitondo n'amajana atatu mugoroba na mahera makenge ubwo nyene twashaka ko ahubwo ari cyo mwodufasha kuko ibikorwa dukora birarenze turakora gusa tunezerwa ko dukora ibikorwa biteza imbere igihugu
iruhande y'amashure barashikirijwe kandi n'ibibuga by'umupira w'amaguru hame n'ahandi ho gukinira zimwe mu mpunzi cyane cyane abakenyezi bavuga ko iyo ngabire izotuma urwaruka rudasubira guta umwanya mu biyobyabwenge
abana bahora biyerereza abana ugasanga bagiye inyuma y'inkambi abana bamwe bamwe ugasanga handuseho n'ingeso mbi zo kwiba ariko ubu ko baronse aho bazaza barakinira turumva ko ari nyinshi kuri twebwe
ubuserukira impunzi Pasteur Jean Bosco kwibishatse arashima iyo ngabire bahawe
ni igikorwa cyiza dushima kuko abana bazoronka ahantu bashobora kuba bari hamwe bahurira bagaterama bagakina mbega mu rungano rwabo uko bangana kose mu bana dufise ntibihagije ariko turashima kubyo turiko turaronka kumbure n'ibindi bizoza nubundi tugira dusaba ubuvugizi kugira ngo nkuko byabereye muri mahama ya kabiri n'amahama ya mbere bose urakatugira gucyo n'amahama ya gatatu mbega ahantu hose
umushikiranganje aje ryo gutahukana impunzi no gukinga ibiza mu Rwanda umufasoni Jean d'Arc de Bonheur avuga ko abana bose babwirizwa guhabwa ibikwiye kugira ngo bakure neza naho boba ari impunzi yemeza ko umugambi ubandanya gushika amashuri yubatswe mu mahema akuweho
abana babo babona ahantu bisanzurira bakabona aho bidagadurira bakabona aho barererwa neza bagatangira nabo kwitabwaho nk'uko mubizi mu Rwanda dufite gahunda ya irere ry'abana guhera ku myaka ibiri kugera kuri itandatu bityo rero no mu mpunzi tuhashyira iyo gahunda kugira ngo nabo babe bakura neza kuko nabo n'abana b'isi n'abantu n'ikiremwa muntu tugomba kwitaho mu by'ukuri kugeza ubu murabona hari aho bubatse ibyumba by'irerero ry'abana bato ibyumba bigera ku munani ariko hari naho kwidagadurira hari imikino itandukanye bikaba rero byaratwaye amafaranga agera kuri miliyoni 250 z'amanyarwanda mwabyumvise ko ari gahunda ikomeza UNICEF mu gice kifitiye proje yo gukomeza kubaka ntabwo bihagarariye ahangaha
ikambi y'impunzi y'imahama iri mu buseruko bw'u Rwanda irimo impunzi z'abarundi zirenga gato 1,058 igice kinini cyabo kigizwe n'abana bafise imyaka yo kwiga hamwe n'abakiri bato Pierre-Claver Niyonkuru imahama ku bw'ijwi rya Amerika
ubutabera bw'u Rwanda bubisabwe na MICT ruriya rwego rwasigaranye imirimo y'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwa Arusha bwataye muri yombi abanyarwanda batanu bakekwaho gushaka kwivanga mu rubanza rwa Ngirabatware Augustin umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda Nkusi Foster yabwiye Ijwi rya Amerika ko mu minsi ya vuba bazajya kuburanishirizwa Arusha na MICT ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa
Itangazo ry'urwego MICT rwasigaranye imirimo y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha yarusha muri Tanzania ICTR yagiye habonarira avuga ko uru rwego rwemeje ku butegetsi bw'u Rwanda bwashyize mu bikorwa ubusabe bwarwo bwo guta muri yombi abanyarwanda batanu bashinjwa kubangamira ibyemezo by'urwego MICT mu rubanza rwa Bwana Auguste Ngirabatware abatawe muri yombi ni Bwana Maximilien Turinabo, Anselme Nzabonimpa, Jean de Dieu Ndagijimana, Marie Rose Fatima na Dick Prudence Munyeshuri. Bwana Faustin Nkusu umuvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha mu Rwanda mu kiganiro cyihariye yahajwe irya Amerika yemeje iby'aya makuru. Yavuze ko abanyarwanda batawe muri yombi ku itariki 3 z'uku kwezi kwa 9. Bwana Nkusu ariko yirinze kugira byinshi atangaza ku byo bashinjwa kuko ngo dosiye yabo ifitwe n'ibiro bya MICT.
Ngirango wenda icyo navuga ntabwo ndubye mu byo bashinjwa kuko twakoze nibyo twasabye mu rukiko mpuzamahanga kugira ngo tubafashe mu iperereza bafite wenda kujyanye n'ibyo bashinjwa mu ibibazo mu rukiko cyangwa se umubwiriza wabo cyangwa se umushinjacyaha mukuru wa MICT icyo twasabye mu maperereza bari barimo no gufatanya ubusanzwe mu maperereza twabafashe kugira ngo abantu babe batabwa muri yombi ariko dosiye yabo nyirizina ifitwe na MICT niyo yabahaze taye tujye bari
kugeza ubu ngubu bari he
bari mu Rwanda hateganywa ko bajyanwa mu kigo kwarasa
ntabwo mwari mwamenya igihe bashobora kugenda
ni vuba kuko biho birakorwa kandi bizihuta
abo bari basanzwe ari bantu ki mu Rwanda
bo harimo bamwe abanyamategeko harimo nabandi bakora akazi kabo gasanzwe ariko bose mu byukuri n'abanyarwanda nuko bivuze
hari amasano bafitanye na ngira batware
okay so detail wenda ntabwo ndi buzigemo cyane kuko wenda nawe nyivuye mu Rwanda nyirizina kuko dufite inshingano yo gufasha urukiko mpuzamahanga ndetse natwe n'ibihugu bindi byose bifite inshingano yo kubafasha
cyane nkusa arakomeza avuga ko ibyabaye ku rubanza rwa ngira batware bitari ku nshuro ya mbere bibaye muri izi manza z'abakurikiranyweho ibyaha bya genocide mu 1994
hari urubanza rwigeze kubaho hagati ngira ngo 2023 cyangwa 2027 mu rubanza rwa Kamuhanda rwabayeho nabwo icyo gihe hari abanyarwanda babiri bafashwe kandi bashyikirizwa urukiko ndetse banakurikiranwa ku buryo bahawe n'ibihano icyo gihe hari mu rubanza rwa Kamuhanda harimo umutangabanya wahawe izina rya GAA ndetse n'undi munyamategeko nanone wakoraga mu rukiko witwaga Nshogoza abo rero bagize gushyikirizwa urukiko icyo gihe ndetse banaburanye bisa cyo gufata n'ibihano ngira ngo si ubwa mbere n'ibintu bisanzwe mu bufatanye bwacu nabo
Bwana Augustin Ngirabatware yabayeho minisitiri w'imari n'igenamigambi mu Rwanda hagati y'ukwezi kwa karindwi 1994 n'ukwezi kwa kane 1994 afungiwe yarusha kubw'ibyaha bya genocide yahamijwe mu 2012 akatirwa imyaka 30 y'igifungo mu minsi iri imbere nibwo Bwana Ngirabatware byari byitezwe ko azagezwe imbere y'urukiko ariko MICT iravuga ko haje kuboneka amakuru ko hari abantu bashatse kwivanga mu byemezo by'inkiko mu mugambi wo gushaka kugena ibizavamo MICT iravuga ko abanyarwanda batanu batawe muri yombi bose bagomba koherezwa yarusha ku cyicaro cy'urwo rwego kandi ko ari naho bagomba kuzaburanishirizwa impapuro zibata muri yombi zemejwe n'umucamanza ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 8 2018 bisabwe n'ubushinjacyaha bwa Arusha barashinjwa kubangamira imirimo y'urukiko no kubishishikariza abandi kurenga ku myanzuro y'urukiko no kubangamira imikorere y'ubutabera mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho Rwanda ya Arusha CTR n'urwego rwasigaranye imirimo yarwo MICT ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 12 2012 nibwo ngira batware yakatiwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha gufunga imyaka 35 nyuma yo kumuhamya uruhare muri genocide uregwa yarajuriye maze MICT ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 12 2014 rumugabanyiriza igifungo rugishyira ku myaka 30 nyuma nanone mu kwezi kwa gatandatu 2017 mu bubasha bwarwo MICT rwemeje ko ngira batware yasubirisha mu rubanza rwe birakekwa ko intego y'abanyarwanda batawe muri yombi yarigambiriye guhinduza icyemezo cya ICTR ku rubanza rwa ngira batware nkuko cyanashimangiwe mu buzure n'urwego rwasigaranye imirimo y'uru rukiko umushinjacyaha mukuru wa MICT bwana Serge Brametti yashimye ubutegetsi bw'u Rwanda ku bufatanye mu mikoranire yo guta muri yombi abakekwaho ibi byaha avuga ko ibirakuriye bizakomeza kurwanya abantu bose bagerageza kubangamira abatanga buhamya n'ibyemezo by'urukiko bijyanye n'inshingano ziteganywa na kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano bwana Augustin Ngirabatware yatawe muri yombi mu Budage mu kwezi kwa 9 2007 yoherezwa mu rukiko rwa Arusha mu mpera za 2009 biteganijwe ku rubanza rwe ruzatangira gusubirwamo mu ngingo zose kuva ku itariki ya 24 z'uku kwezi kwa 9 uru ni rwo rubanza rwa mbere mu za genocide kuvura urukiko rwajyaho rugiye kongera kuburanishwa mu mizi ahabayirusa ijwi rya Amerika i Kigali
kanya gatoyi turasezerana mu biganiro twatubafitiye kuri isaha yamari imbere yaho reka dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije abategetsi bakomeye ba leta ya president w'amerika Donald Trump bariko bavuga ko ataruhara abafise mu rwandiko nyererwo atatangajwe rwasohotse mu kinyamakuru cyo muri Amerika New York Times rwo rwandiko runebagura ubuyobozi bwa president Trump mu kuvuga ko uteye agahinda
umuyobozi w'ikirenga wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un yatangaje ko azaba yarangije gusenya intwaro za kirimbuzi atunze mu mpera za manda ya Perezida Donald Trump mu kwezi kwa mbere 2020 hagati aho kandi Kim Jong-un azakira Perezida wa Korea y'Epfo Moon Jae-in i Pyongyang kuva ku itariki ya 18 kugera ku ya 20 muri uku kwezi bazaganira ku kibazo cyo gusenya intwaro za kirimbuzi za Korea ya Ruguru
Ethiopia yasubiye kugurura ambasade yayo mu gihugu cya Eritrea, iyindi ntambwe ku byerekeye imigenderanire myiza itera imera neza kurushiriza hagati y'ibyo bihugu bibiri. Amakuru rero n'ibiganiro turatuba bafite kuri isahani bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Tubene akanya kugushimira Engineer Tale yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fasigereyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro. Wabihagarariye ni Frederic Nkundikije kuri mikono ya 18 Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi. Turabashimiye, umugoroba mwiza, murakarama.